Icho kindiyo chiki polisi kikumusozi kitandu, inyuma inyuma kwaera mungo komine ya Matana. Kumetiro nga mirongi wili, uva kuicho kilindiro, halistade ya Matana. Iruhande ubwo bwagwiye stade habone ikinogo kimwe n'igisasu cyatewe imbere yaho gato hasa nahabagiwe intungwa dufatiye ku maraso twahabonye ahandi twabonye usigara ya masasu iruhande y'ishure ry'ikigo FVS aba mu cungaro ya inkozo zavugiye batwiganiye ryari batangiye kuzumva
twaraye twicaye kuri ntamaho twarose kwera kwa mbwa masasu menshi twemeje cyane kumavuka
amasasu yatangwe nka saa 5 z'ijoro twazaheza nka saa 5 n'inusu z'ijoro bari bategereje kuri position y'igipolisi bo bari baje kubatera nibo gushikisa n'iturabamenya yarangwa n'inkozo zikomeye cyane n'amagrenade twumva urwamo nyene bavuze uruha ngo muze musubire mwamihimbiri niyo majambo bashoboye kuvuga
mu nyubako atikikuje ibiro bya komine Matana yiba nk'umukuru w'ikirindiro cy'igipolisi niyo yaboneka ko yarashwe amasasu menshi hirya no hino ku miryango no ku madirisha hari ibinogo byaho amasasu yagiye araca uyu munyagihugu natahura igituma kuri iyo nzu ariyo banyene kurasa batevye ko
sinzi ko bagomba kuronda abantu bamwice nta ubizi uwo mukomanda sinzi niyo ko bahose bamurondera ko none kubera iki aho zubararasa ntwari kuraba
nkuko abanyagihugu babanje bitwiganira mu bitondo cyo kuno wa mungu abapolisi n'abasirikare bazindutse bajya ku misozi itandukanye kurondera abo bantu bitwaje ibigwanisho kubera ko bino joro ryakeye baciye bazimangana inkozeje kuvuga kuri uno wa mungu rero ruje n'uruza mu gitondo ca kare ntigwari gwifashe neza aho mukamenya ko nko abanyagihugu babandanje babivuga ku minsi ya mungu vyayimenyerewe yuko abanyagihugu bazinduka bamwe bakaja gusenga abandi nabo bakaja ku isoko kubera kwisanga idugura kuwa mungu ikibonekeje co nuko kuri uno munsi mu gitondo ca kare abanyagihugu batari benshi mwibarabara yamara nko twavyibonye tumaze kuwashika uko amasaha yitera imbere niko abantu bagwira mwibarabara vyongeye n'isoko yaremye ukuri kwamye ushangiye cy'isaha entry n'igice giye humvikana inkoho irasiwe hafi iyo soko abatari bake baciye bihutira kwanura utwabo no gukura meza hagataho inkoho zagumye zasirana ahitwa rubanga n'inyagashurushuru inzego z'umutekano ziko zyatana mu mitwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho buramatara w'intara ya Bururi nkurundi za Christian yabwijwe rya Amerika ko bane muri abo bitwaje ibigwanisho bamaze gufatwa inkozi ye nazo zikabanzo nye zafashwe hamwe n'amasasu agera ku 300 hatibagiwe amarokete abiri nini ya ntoya ku ruhande rw'abapolisi buramatari w'intara ya Bururi nkurundi za Christian yatumenyesheje yuko atawafuye cyangwa ngo akomerekere muri ico gitero umuntu wenyine yakomerekeye nk'uko mu buramatari yabitubwiye n'umunyororo yasanzwe ku ico kirindiro c'igipolisi nayo ku ruhande rw'abantu bitwaje ibigwanisho ntitwashoboye kumenya ko hariho hakomerekeye canke uwasize ubuzima muri komine Matana mu ntara ya Bururi Fidelite yashatse ijuru rya Amerika.